murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza ku 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny, ndamukije n'abanywanyi ba Radio Jwi rya Amerika. Aloise Bigirimana niwe ari kuri mikro. Tuyahere mu Buganda, umukandida akomeye mu batavuga rumwe na Perezida Museveni wa Uganda, Kizza Besigye, yarongeye guhagarikwa n'igipolisi cy'Uganda. Yahagaritswe ejo ku munsi wa gatanu, bukaba bugize ubugira kabiri ahagarikwa mu minsi ibiri nyene. Ababibonye bavuga ko igipolisi cyahagaritse Besigye hamwe n'abandi banywanyi bari ku isonga ry'umugambwe we FDC igihe bari ku biro bikuru by'umugambwe wabo i Kampala. Igipolisi cya Uganda kimwagiriza ko yagira atangaze ibyavuye mu matora aciye kubiri n'ibwirizwa rigenga ayo matora nyene. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika John Kerry yarashikirije amakenga afise kuri iryo hagarikwa rya Besigye, acasaba Perezida Yoweri Museveni kubuza inzego z'umutekano za Uganda ibyo bikogwa bidashimishije. Kerry yavuganye na Museveni kuri telefone ejo ku munsi wa gatanu, aho yashikirije ko iyo nyifato y'igipolisi ituma haba amakenga ko vyukuri Ubuganda buri ko butunganya amatora yizigiwe na bose kandi atarangwa n'iterabwoba. Amakuru duhawe mu kanya n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala avuga ko Besigye yarekuwe ubu yidegemvya. Ibiharuro mfata kibanza vyasohowe ejo ku munsi wa gatanu n'umugwi utegura amatora vyerekana ko Museveni azi imbere ku majwi 63%, mu gihe Besigye nawe afise amajwi 33%. Muri Sudani y'Epfo, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko igihugu cya Sudani y'Epfo kigiye kwicamwo ibice kandi kw'intambara muri icyo gihugu ibangamiye umutekano w'akarere kose icyo gihugu giherereyemo. Ivyo vyashikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa ONU mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yitwa Iva Simonovic. Abicishije muri bwa buhinga abantu bakorana inama barabana kuri video ubwo bita video conference, aho yari igoma muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri ONU hamenyesha ko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ategekanya kugendera umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo witwa Juba ku munsi wa kane tariki 25, mu gihe azoba ari mu rugendo muri Afrika yo hagati. Ategekanya kuzobonana na Perezida Salva Kiir kandi agendere n'ikambi y'abasivile icungerewe n'inteko za ONU. Muri Libya, indege z'intambara za Leta Zunze za Amerika zaragavye ibitero mu kibanza umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiisilamu ugiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare kiri mu burengero bwa Libya. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa gatanu hafi y'urubibe Libya gihana na Tunisia, cyahitanye abarwanyi barenga 40 harimwo n'umutegetsi akomeye w'umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiisilamu. Umutegetsi yitwa Nureddine Chuchane. Chuchane yagirizwa kugira uruhara mu bitero bibiri by'iterabwoba byabereye muri Tunisia mu mwaka uheze. Ibitero byahitanye abantu bashika 60. Igihugu cy'Ubwongereza cyashimishijwe n'icyo gitero, bica bituma gitanga uburenganzira bwo gukoresha ibibuga by'indege zabyo biri muri ako karere kugira bikoreshwe mu kugaba ibindi bitero by'indege. Amakuru kuri Siriya, Leta Zunze za Amerika n'Uburusiya batanguye ibiganiro kugira barabe ko intambara muri Siriya yohagarara vuba, ariko biragaragara ko atamahirwe menshi bafise yuko aberwa n'izo ntambara bazohura mu ndwiza kugira batange agahengwe muri izo ntambara. Abategetsi ba Amerika n'Uburusiya ejo ku munsi wa gatanu niho bahurira i Geneve mu Busuwisi kugira barabire hamwe inzira bufata kugira bahagarike burundu imigwano gutyo imfashanyo zibashe gushikira abanyagihugu. Ibihugu 17 vyagiye hamwe mu gufasha Siriya byaremeranije gushiraho umugwi ujejwe guhagarika intambara mu nama yabereye iminice mu Budage kuwa gatanu w'indwi iheze. Leta ya Amerika n'Uburusiya n'ivyo bihugu vyagenywe kurongora uyo mugwi. Ku munsi wa kane uza niho hari hatekanijwe ibindi biganiro vyabegwa n'intambara muri Siriya ariko vyarigijwe imbere ku yindi tariki itaramenyekana. Amakuru avuga kuri Isirayeli, umusirikare wa Isirayeli afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze za Amerika yaragandaguwe acumiswe imbugita n'abanye Palestina babiri mu ntara ya Cisjordania. Uwo musirikare azwi ku izina rya Tuvia Weissman agize wa kabiri yishwe mu mezi atandatu mu bwicanyi bw'imbugita bukorwa n'abanye Palestina ku banyagihugu ba Isirayeli. Umuvugizi wa Departement ya Leta Zunze za Amerika Mark Toner yarateye ivyatsi yivuye inyuma ubwo bwicanyi, amesha ko atacemeza kwiryo yicwa y'uwo munyagihugu rifise isano n'iterabwoba.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Abagendesha ibiduga binini binini bifata ingendo ndende bari mu migwi y'abantu babangamirwa no mugera wa sida. Akarorero ni muri Afrika y'Epfo aho abapimwe muri bo ibice 56% bagendana umugera wa sida nk'uko biri mu cegeranyo c'ishami rya ONU rijejwe kugwanya ikiza roho nyanganda sida ONU sida co mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ukumara imisi kure y'imiryango kuratuma abatwara iyo miduga baja kurondera abakobwa n'abagore badanda z'imibiri. Mu gihugu cya Nepal baharugwa ku bice 70% by'abaja mu badandaza umubiri nk'uko biri mu cigwa cyo mu mwaka w'2013 cyakozwe n'umugambi ujejwe kugwanya sida mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu muri Aziya y'Epfo. Inkurikizi no kwanduza bo bubakanye kukaba nkako sida ibandanya kwiyongera muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari naho Burundi buherereye. Ibice 70% by'abandura umugera wa sida baharugwa muri uwo muce nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS co mu mwaka w'2014. Ibihugu biza imbere ni Afrika y'Epfo, Nigeria na Uganda nk'uko tubandanya tubisanga muri ico cegeranyo. Tumenyeshe ko ubumenyi buke mu bijanye n'umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini ari imwe mu ntandaro y'iyongerekana ryawo muri bo. Ibice hafi 18% nibo bonyene bafise amakuru akwiye mu bijanye na sida mu gihugu ca Cameroon nk'uko biri mu cegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu co mu mwaka w'2012. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi, tugira turabire hamwe ivyerekeye kugwanya ikiza roho nyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mu kiganiro nyezina tega amatwi vyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo muri komine Ntahangwa iri mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene abagendesha imiduga minini minini bokwirinda kwandura umugera wa sida. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Chambere yogea nukukingira agakoresha gakingirizya bajyamana bo bafasha nabo abo bagabo bakunda kugira ingendo kwibutsa kwikingira.
Nkubazi yuko asanzwe afise iyo ngwara nibaza ko yokwirinda kwanduza uwo wundi ko atabazi ukungerera wameze.
Abajya bafata ingendo za kure bazi yuko ibyo bintu bakunda kubicamo nuko bugenda bitwararitse nk'udukungirizo mu bisanzwe baba bakwiye na bene kuza barabwitwararika kuko barashaka guhura n'umuntu yari mu rugendo atavyo yiteguye mu bwako ukumva amasantima amufashe.
Bwo kwirinda kwandura umugera wa sida kureka kugendana n'abagore benshi aho bageze hose.
abagendesha ibiduga binini binini bo kwijukira gusaba impanuro ku bajejwa magara y'abantu kugira babafashe mu bijanye no kwirinda umugera wa sida byongeye kandi nabanduye impanuro zo bafasha mu kumenya inyifata ibereye atwovuga nko gukoresha udukingirizo ku badashoboye kwihangana hamwe no gufata umuti upfufahaza nkuko bihanurwa n'igisata cha ONU kijejwe kugwanya ikiza sida ONU sida uruhara rw'amareta ni ntangere mu kugwanya umugera wa sida mu bagendesha ibiduga binini binini amakuru dukura mu gihugu cha Cameroon amenyesha ko masekeza yo kwigisha abagendesha ibiduga binini binini muri ico gihugu yatumye igitigiri kinini cabo bamenya uko amagara yabo yifashe mu mwaka wa 2013 kugira twumve neza ibijanye no kugwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini tega matwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda adutohoreza ku gituro c'ibiduga binini binini kiri impande y'ikivuko ca Bujumbura
kanyaga gia
kwirinda kwandura umugera wa sida bato nabisumbuye batwara ibimodoka binini binini ni kibazo kitama cyaboroheye uguhuza ibitsina n'abigeme banyuranye bivuye kukutihangana batazi uko amagara yabo yifashe niyo siguro nk'uko inkuru duhabwa na bamwe mu bagendesha ivyo biduga twasanze ku gituro gare rutier cyo mu gisagara cha Bujumbura babitubwira uko ibintu biri byunyugwa nuko iyo mibonano muza bitsina bayikora batibutse gukoresha gakingirizo nk'uko bivugwa na Brown Francis umunya Tanzania rimwe na rimwe inzoga abashoferi bagendesha imodoka binini baba banyoye bashitse ku gituro zirashobora kubatuma gukora amabanga muza bitsina batikingiye umviriza uko vyagendeye Pierre Claver Manirakiza
iyo bishitse kawa nanyoye inzoga naborewe aho nashobora kubyumvira agakinzo niko kama imbere misho
iramaze gushira kibagi
yego biramaze gushika ubwo anabukitse namaze kimbe yose ngiyama budatana kiye kumara kugiye
ukubangamirwa ko abashoferi bagendesha imodoka binini bwo ku gituro gare rutiye kurava kandi gutegegwa n'ikigo cobaho ubukingirizo abo twaganiriye bavuga ko babubuze mu mabotike yegereye ico gituro bahitamwo guhuza ibitsina n'abigeme ataco binona naho bakobwa bamwe bamwe twaza ubukingirizo bwagenewe igitsina gore abo n'abandi atabwo bitwaza siguro ko atabumenyi bafise bujanye n'uko bukoreshwa nk'uko Fatu Halima akora umwuga wo kudandaza umubiri hafi y'igituro gare rutier avyemeza ico baciza muri kino gihe ni ukugwiza inyigisho zo kwirindikiza sida mu bibanza mwene ivyo bihuriramwo abagendesha ibimodoka binini binini Kapuni ava mu gihugu cha Tanzania asabati
sala kusaidia ni kwamba kuweka elimu sehemu kama hizi
icyo tubona bo dufasha bo gwiza inyigisho mu bibanza nk'ibi ahantu hose hahurira abantu benshi ni ngombwa habe ibigo bitanga impanuro kugira ubumenyi ugumubibutsa n'ibiri buri rimwe mu ndwi nawe nyene bacabaga ubwoba
ya mara mbili unawakumbusha watu nao kidogo wanaingia na ule woga
ibintu biruko mu gihe ikigo cahora kijejwe kwigisha abashoferi baruhukiye mu gituro gare rutier cahagaritse ibikorwa gwa imyidogo hamwe n'umubabaro ni nkurikizi kuri abo bashoferi kuko cahora kibafitiye akamaro mu bijanye no kubaha ubumenyi bwo kwirindikiza sida tumenyeshe ko ibikorwa vy'amashira hamwe nka Swa Burundi yahora sanga mu bibanza binyuranye vy'ibituro vyahashikira abagendesha imodoka binini vyahagaze imvo nuko uburyo bujanye no gufasha uwo muce butagitangwa n'abagira neza nkuko inkuru dukura mu kigo Swa Burundi zivuga bamwe mu bagabo batwara ibiduga binini binini bahitamwo uburyo bwo kwihangana mu kwirinda kwandura ikiza sida hamwe no guhemukira abakenyizi babo twumvirize Dorcas Dunga aba mu gihugu cy'u Buganda
mimi ni mvumirivu hata kama ni miezi 6 na kasi na shida ya mwanamke wana yoyote
je ndihangana naho hoba meza 6 nicayaha sinigira nifuza umukobwa wari wese gushika ntahutse muhira mu rugo rwanje kubera witwa ko subwenge ukagira n'umukenyezi bisaba kwihangana gushikushitse mu rugi wawe ugakora icyo ushaka none nk'ubu wa murenga ibigo umugore wawe umuhaye itekanya bari
gafanya ayo matendo yako nyumbani sasa kama utakuwa unafanya huku yule mke wako unampa haki gani
naho kwipimisha umugira wa sida aringira kamaro biraboneka ko Bamwe mu bashoferi batwara ibiduga binini bo ku gituro cha gare routier ntibashima gutumbera ibigo byagenewe gupima umugira wa sida. Francis Brown avuga ko atakamaro vyo mugirira ku mpamvu zuko amaze kuryamana n'abakobwa barenga 10 atikingiye. Rimwe na rimwe abigeme bajyamana nabo bagabo bagendesha ibimodoka binini binini baritaho kubibutsa ibijanye n'agakingirizo mu gihe cyo guhuza ibitsina. Inyifato mwe niyo iranga Alima Fatu akora umwuga ukudandaza umubiri hafi y'igituro gare routier.
Tumugira kosha gafuko singene kugisha uko nyene amaze gupaswa ndakumva arunye cyaza kumugira nshishika kwambara gafuko ndamugira utakene akambara gafuko sohoka.
Tumenyeshe ko igituro cha gare routier hahurira abashoferi b'imodokari n'ibinini bo mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Congo iharanira demokrasi.
Uguteba kumbibe kuratuma bagendesha imiduga minini minini baja kurondera abadandaza imibiri. Kubwibyo amareta yoshiraho amategeko yorohereza uruja n'uruza kugira ntibamara umwanya muremure kuri izo mbibe nk'uko bihanugwa n'ishiramwe mpuzamakungu ry'amaduane OMD mu cigwa cyaryo cyo mu mwaka wa 2013. Ikindi amareta yoshiraho uburyo bwo kugwanya sida ku mihora y'ubudandaji yayo. Akarorero ni nko gushira ibigo byo gupima umugera wa sida nk'uko vyakozwe mu gihugu ca Kenya nk'uko biri mu kinyamakuru candika ku buhinga ngurukana bumenyi Irene. Vyongeye kandi ingufu zoshigwa hamwe na mareta yo muri Afrika y'ubuseruko mu kugwanya sida kuri bene iyo mihora. Ivyo vyofasha ko bagendesha ibiduga binini binini boronswa imiti yo gupfupfa haza kubanduye mu gihugu bagezemwo nk'uko ishiramwe rijejwe uruja n'uruza ku isi Organisation Internationale de Migration OIM ribihanura. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kugwanya umugera wa sida mu batwara ibiduga binini binini, tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka, muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabaramukije.
Mahoro.
Uno musi vyifashe gute ibijanye no kugwanya ikizaro nyanga nda sida kuri abo bantu twari biduga binini binini?
Yego, kuva mu 2009 turafise migambi twakorera cyane cyane muri zintara zihana imbibe n'ibi bihugu duturanye ku mipaka. Twateje imbere gose amavurira hegereye kugira ngo haboneke uburyo bwo gufasha abantu bakeneye kwirinda umugera wa sida cyane no kuyivuza. Kuvuga ko twarashiraho uburyo bwo kwikingira bakaburonka byoroshye, tugashiraho kandi uburyo bwo kwipimisha bakaburonka byoroshye, ariko kandi bisubiye tugashiraho n'imiti.
Hari migambi mwaciye mufata kugira bandaye muzitiro mugira wa sida
uno munsi uru murundi ukaba ugendesha ibikamyo biroroshye kuko imiti ahiherera urashobora kwakira yindi. Turafise amashira hamwe y'abagendesha imiduga kugira ngo duhimirize abagendesha imiduga kwikingira umugira wa sida no kuyipimisha.
Nko kuri gare rutiere ngaha mu gisagara cha Bujumbura harahora hari gisata kipima bajya batwara ibiduga binini binini umugira wa sida canke kabaha n'impanuro zikunda kwigenza, ariko uno munsi ntibigihari. Hari nyishu mufise mu bahereza ko bavuze ko bavyifuza ko bigara.
Ntitwabihevye gusa uno munsi twaragujije ibigo bipingwa ahantu hari vuriro rito canke ishirahamwe ryigenga canke gegamiye idini, abantu bose barapima umugira wa kandi batanga n'inyigisho zijanye no kwikingira umugira wa sida. Kujya twabikoresha kubera yuko ibyo bigo bitari bwagwire, niho washobora gusanga tugiye ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo tubahe izo mpanuro canke tubahe ko tubivuga ayo maservisi. Turamaze kubona ko hari abantu bagendana umugira wa sida batabizi kandi badashaka kubimenya. Turiko turashaka kwegereza cyane izo nyigisho zijanye n'umugira wa sida no kuyipimisha.
Bizere rero yuko nabonye bazoshikira
ni twabona ko byukuri bari uri uwo mugwi utinya gushikira amavuriro tuca tubashikira, kuko turamaze kubona n'indi migwi myinshi nk'abafasoni babonana n'abagabo benshi baje baratinya kwegera ivuriro.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabakenguruki.
Namwe ndabakenguruki cyane.
Ndagushimiye ala ivira hunda kura yomajugi ni choki ya guhejije kudushikiriza tumira mate muko viriza kano kariri imbo kaduwa magadida kuili individu matuwa nduru mogera wa sida
iku 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 mi mkwiye kubayi shuka mkawa pkizu kuri tereke yesita mgeba pke imese muke nanaha mura kingira bana banyu kupaba kiri munda mgeba numese mutiko mandu
kibuta batumbiriza kwikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira kubyerekeye kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu batwara ibiduga binini binini gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsika insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Mbega muganga ndakubaze abantu bagendesha ibyo biduga binini ko hari gihe bashobora kumara nk'imisi irenga 3 mu nzira nike kintu wo bahanura ko bishobora kubagora ibintu by'umubiri ugasanga bayumviriye ibintu byo kubonana n'abandi bagore
ubwa mbere kwihindura inyifato bakihangana kuko babazi yuko nivyo ivyo niko yabibesheho imiryango yabo kandi mu misi iri imbere bazobona abakenyezi babo biramutse bibagoye yuko bihangana bakoreshe udufuko kugira bihirinde cyangwa zitandukanye dica mu bihimba vyirondoka
mbaza ndakwishura
ntazindi ngaruka mbizi bazihari ketse izo ngwara za sida zibazihari ku bantu banyonga iyo miduga minini minini
ingaruka zozo nizibuze kuko mwumva yuko ari urugendo rurerure kandi rw'imisi myinshi mwumva yuko bahakura uburuhe bushobora kutuma haduka izindi ngwara zitandukanye ku mubiri n'ikindi kintu kimaze kwibonekeza nuko barahakura ingwara zitandukanye z'umubiri nko gufungura nabi ugasanga baragwaye ingwara zo munda ziturutse no kurya nabi n'ibintu bitaba bigiriwe n'isuku ribereye
mbaza ndakwishura
akabazo no baza muganga kuntu abo bantu byokunda kwimibiri yabireka kubagora bakareka gutora abapfaso naho bageze hose
nkuko bivuze ati imibiri irabagora bazi yuko imibiri yabo ibagora bakwiye kwitegekanya aho bashitse ari two dufuko bagura canke bakatugendana muri iyo miduga yabo
Manuro za muganga
wewe udiko wanduye ndeka kubandanya shura shura wewe
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duhi ijambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugaceka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
dusanzwe tuzi yuko mu kugwanya umugera wa sida harimo ukwambara gafuko mbega aga muganga mwanwa koze iki kugira abo bantu bagendesha iyo miduga bigenda ahantu hakure bose kugira abantu twa dufuko
muri yamashirahamwe atandukanye akurikira abantu ba sida baradutanga kwa gusa eka nahageze abonye ko bimugoye arashobora guca akayigura
mbaza ndakwishura
mbega muri abantu bagendesha iyo miduga minini minini hari abantu nka muganga yatubwira ko baba bamaze kwipimisha bakamenya amagara yawe hama bakajya muri ako kazi kawe baza amagara yawe kugira ngo bamenye nabo ingene bakingira abandi
nta bitigiri by'abantu bagendesha ibiduga birebire umuntu yovuga ngo baripimishije ngo bari bakomeye canke bari bagwaye ariko icibonekeza nuko benshi muri bo bamaze kuza bakavuga ko bageramiwe muri urwo rugendo rwabo bikunda kubashikira ko bananira bagahuza ibitsina n'aba bakobwa basanze ntacane cyane handi biduga byabo bihagararira kugira barindire yuko urugendo rushishikara rero ico gituma ibihugu byo hagurukira ico kibazo kugira bagabanure muri uwo mugwi wabagendesha imiduga birebire urugero rw'abantu bandura umugera wa sida
Manuro za muganga
wewe udiko wanduye ndeka kubandanya shura shura wewe udiko wanduye
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo mu mutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nonega muganga harashobora kuba hariho nk'inshinge wabatera zikabafasha kumara nk'indwi badashatse abagore.
Oya, nta muti uhari usho gutuma umuntu amara indwi ataranguye amabanga mpuzabitsina. Mbaza ndakwishura.
Iyihe nyifato ibereye yo kwirinda umugera wa sida na cyane cyane kuri aba bagendesha ibiduga binini binini?
Inyifato ibereye nuko umuntu yimenya yazi ko ari kure y'umugore wiwe, aba ari karamuronderera, ari kararondera umuzima bw'umuryango wiwe, niyo yifata nabi akahandura za ngwara zimusinzikareza ubuzima akazara kabura n'aya mahera yikugabesheho umuryango, ibyo bibondo abikuze ayabure aje mu ngorane.
Mbaza ndakwishura.
Impanuro zihariye kwirinda sida uburyo butatu n'ubu
ari ubwa mbere kwihangana. Binaniranye umuntu agakoresha agafuko hamanukama umuntu yipimisha yazi yuko yagize inyifato itabereye ishobora kumutuma yandura uwo mugera wa sida. Kumviriza impanuro hamu ukagerageza kuzigendera mu buzima bwawe bwa minsi yose kugira ya sida utageze wandura kuzuyandura.
Muganga Anita Munyana kuri izo nyishu n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kwirinda ibituma twandura umugera wa sida.
Kupimisha maso kita kuja kwa muganga niho tumenye ubuzima bwacu ingene bifashe. Reke kutiga nino
wicamba abanywanyi bacu. Umunywanyi yatwandikiye Buri Onesime wo mu gisagara cha Bujumbura asaba ko twomusigurira igitera indwara y'umusipa, abantu ifata, uko twoyirinda niba kandikira. Muganga Anita Munyana, muduhera umuco Onesime.
Mburi Onesime, imisipa ifata bose, ari abahungu cyangwa abakobwa. Aha ni wa musipa wo mu mukondo, nk'aho bijya bikunda gushika kubyimba amatengatwa, ntahandi ubibona atari ku bagabo gusa. Nta kumuntu yoyirinda kuko burya umuntu agenda kubona yuko afise indwara y'umusipa ruko bimushikiye. Umuntu agenda akirukira kwa muganga niho agenda kumenya ko afise iyo ndwara y'umusipa. Bisabwa rimwe na rimwe yuko uwo muntu bamwugurura kugira basubize ico gihimba cataye inzira mu kibanza cayo. Kandi iyo umuntu ayivuye kare nta ngaruka ihaba kandi arakira neza, ahubwo baba bamufashije kuko baraza bakugara hahandi hahora hatuma ico gihimba kimusinzikariza ubuzima.
Sanske mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti utaramunda ugatarura ibiboze bikubwiye iki?
Bisigura yuko ugize nk'ingorane ureka kuyigumiza mu wewe wenyene bigatorerwa inyishu n'abandi bantu.
Bikubwiye iki?
Uyo mugani navuga yuko utagize icyo wifashije wowe nyene mu buzima ntacyo wakwimarira.
Bikubwiye iki?
Sigura ko iyo wagiye urakora ikintu ucibikamwe byo kubera byiza ugisohoye kugira ngo ushobore kuronka n'izindi mpanuro cyangwa uronke n'abandi benshi bagufasha.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugwanya kizaronya nganda sida mu batwara ibiduga binini binini. Nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya majwi, ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvi kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kandi kuri 68 23 81 71 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu.